Umwami wacu ashimwe kandi ashigwe hejuru kubw'amahirwe aduhaye yo kongera kuba hano kugira ngo dushobore guhimbaza, dushobore kumva ijambo ry'Imana kandi dushobore kuryakira, twongere tugire umugabane ku mihezagiro yasezeranywe mu ijambo. Turasoma mu cete Petero yanditswe yuko twasezeranye amasezerano menshi kandi akabora rugero kugira ngo dusangire kamere mere n'Imana. Nkuko avuga hano ngo kuba ubushobozi bw'ubumana bwayo bwaduhaye iby'ubugingo no kubaha Imana byose, tubiheshwa no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwiwe n'ingeso ziwe nziza. Ivyo vyatumye aduha ivyo yasezeranye vyakabura rugero bihambaye cane kugira ngo bibatere gusangira n'Imana akameremere kayo. Ntitwahawe amasezerano kugira ngo dushobore kuvuga gusa ngo ibi birashitse, ibi byashitse, ariko intumbero yayo ni ukugira ngo dusangire kameremere n'Imana. Kandi ivyo bishoboka gusa iyo twavyawe n'ijambo namwe mutwavyawe n'urubuto rutabora gw'Imana. Nta ushobora kuvyiyumvisha, nta ushobora kuvyiya ivyo tubihabwa n'Imana. Kandi nimba muri no minsi tubona ko Imana iriko irasozera igikorwa cyayo, tubwirizwa kwishiramwo icyo cyiyumviro kikinjira muri twebwe yuko ukuri kw'Imana, ivyo ukuri by'Imana bitegerezwa kugaragara mu buzima bwacu. Twarabivuze ko ejo ku mugoroba yuko mu ntango Imana yarishuriye abantu bose yarifise icisha gukorana nabo, yarifise icisha gukorana nabo. Nta muntu aza ku Mana maze ngo ayibwire ngo Mana ngo rero nshaka gukora ibi n'ibi n'ibi n'ibi. Oya, umwe wese ararindira gushika ahamagawe, gushikaho agize icyo atumwa, gushikaho hari itegeko ahabwa ry'icyo akwiye gukora. Muri icyo gihe rero Imana itangura gukora, atari ukuvuga gusa ahubwo itangura gukora. Kandi ejo rino jambo ryarankoze ko cyane, nk'uko bivugwa ku mwami wacu ngo wigisha inzira z'Imana by'ukuri. Kuno kuri kw'Imana kugaragara aho Imana yagize icyo ivuga, aho Imana yavugiye, aho Imana yakoreye, kandi kongera ikishura by'ukuri. Nimba mu ntango tucizera, niba tutashoboye kwibonera Imana by'ukuri mu buzima bwacu, muri icyo gihe ku iherezo tuzuzura umubabaro gusa, tuzita kumwikomo, twiteze umubabaro gusa. Kuko ishengero ry'umwami si umugwi w'abantu bigira abagororotsi. Oya, ishengero ry'umwami ni nkingi ishigikiye ukuri, litwaye ijambo ry'Imana, niyo nkingi ishigikiye ukuri. Twaravyumvise mwe tabara namu abivuga ejo. Hari amashengero menshi, ariko burya hari ishengero rimwe ry'umwami, ni ishengero ryitirigwa izina ryiwe, litwaye ijambo ryiwe. Ni ishengero ryashyizweho n'Imana, rifize intumbero ikomeye ribwirizwa gushitsa, kugira ngo rishitse intumbero ikomeye, igikorwa gikomeye cyane ribwirizwa gushitsa. Mu ntango y'ishengero ry'isezerano rishasha, Imana yaricishije mu bintu bidasanzwe by'indenga kamere. Kandi nshobora guca iruhande y'ibyo bintu ngo twirenganire. Ishengero ni rya shengero nyine gushaka ku iherezo, kandi ryasezerano ya bintu bidasanzwe nyine gushaka ku iherezo. Burya turi abantu bihenda cyane ku buryo twibwira ko ibintu nk'ibi by'indenga kamere bidashobora kuba mu buzima bwacu cyangwa ngo bikorwe hagati yacu. Ejo twarasomye yuko Mose uhoraho yamwiyeretse mu gisaka cy'umuriro. Uhoraho yamwiyeretse mu gisaka cyaka umuriro. Kwari ukuri. Imana yaravuze. Mose nawe yarumvirije. Hari icyo yakoze. Niho yarari igihe ibyo bintu byakoreka. Ubuzima bwe bwose mu bigeragezo yaciyemo byose yama yibuka ibyo bintu bidasanzwe yaciyemo. Kuko yari yafashwe n'Imana, yarafashwe n'Imana, ahamagarwa n'Imana, kandi yari yashyizweho kugira ngo ashyitse igikorwa kanaka. Turashobora gusoma ibyo bintu nyene kuri Pawulo. Yari mu nzira aje Damasiko, maze umwami aramwiyereka mu muco ukayangana. Yakubiswe n'uwo muco, acagwa igihumura, maze yumva ijwi rimubwira ngo Sawuli, Sawuli, umpigiriki, umpamiriki. Kandi umwami yavuganye nawe. Uko niko Imana yatanguye kugendana n'uyo muntu, kandi yarakoreshejwe kubw'intumbero ikomeye idasanzwe. Ndaza bakunda abashiki bacu, turazi yuko bisigura yuko umwe wese muri twe bwabwiza guca muri ibyo bintu bidasanzwe. Ariko kuri buri mwana w'Imana wese hariho amasezerano adasanzwe abwirizwa gushitswa mu bugingo bwacu, mu buzima bwacu. Ibyo bitabaye ntidushobora guhagarara imbere y'Imana. Ntidushobora guhagarara imbere y'Imana ibyo bitabaye mu buzima bwacu. Imana niturongore ducishije iruhande y'ijambo ryayo. Imana iturongorera mu ijambo ryayo. Ikeneye yuko ishyira ijambo ryayo muri twebwe kugira ngo biciye muri mwe muwiwe Imana ishobore kurigira rizima kandi itwishurire. Kwerezo rya buno bukozi nashaka kuzibonera ishengero ryahamagariwe gusohoka, ishengero ryijwe n'Imana, bari umwe muri mwe muw'Imana. Nshaka uzobona iryo shengero rishyitse gutunganywa maze rishobore kuzamurwa. Umuntu afise igikorwa akora mu bwami bw'Imana ntafata minenerwe ibintu bibera mu bwami bw'Imana, ntabifata minenegwe. Kuko ibibera mu bwami bw'Imana biraturaba. Ntibiduca ko birengana gutyo gusa, biraturaba. Biraturaba ibibera mu bwami bw'Imana byose biraturaba. Nicyo gituma Imana ihamwe tugirira ubuntu, dukeneye kugendera mu nzira z'Imana nk'uko twabisomeje ku mugoroba. Tuzigenderemo, twongere twigishe iby'Imana mu kuri, kandi uko kuri kw'Imana kuzuba muri abo bose bashoboye kwibonera Imana mu buzima bwabo by'ukuri. Tuzagaruka kuri ibyo bintu mbere yuko dusoma ibyanditswe. Ni kuvuga burya no guca mu bintu bidasanzwe, ibintu bidasanzwe umuntu ashobora gucamwo, si cyo kimenyamenya, si cyo kintu cyerekana yuko ari ikintu cyakoretse mu bugingo bw'umuntu. Kuko twarumvise yuko harashobora kubaho ibintu bidasanzwe, umuntu agaca mu bintu bidasanzwe by'indengakamere, ari ugasanga ubugingo bw'uwo muntu ntibigeze bukogwako. Kandi Imana biturinde, Imana biturinde. Kandi ahantu hose tubwirizwa kwirinda ivyo bintu. Ijambo ry'Imana bikenewe yuko ijambo ry'Imana nk'urubuto, nk'isezerano, bikenewe yuko ijambo ry'Imana rishigwa mu bugingo bwacu. Abantu bamwe mu Imana aza gafata iryo jambo akarigira rizima mu bugingo bwacu. Iryo jambo tuba twakiriye mu bugingo bwacu nk'urubuto, nk'isezerano, nk'urubuto rutabora. Twarumvise yuko abantu amamiliyoni n'amamiliyoni mu buryo bugaragara inyuma bara singa nabavuga ko babatwe namwe muyera, ariko abo bantu bose usanga bariko bagendera mu nzira zabo bwite ariko byanditswe mu ijambo ry'Imana yuko mwe mukuri niyaza azobarongora mukuri kose kandi kuri ivyo nyene turasoma ngo haranditswe ngo ijambo ryanje n'iryo kuri nubeze mukuri ijambo ryawe n'iryo kuri kandi ivyo birajana nushobora kubitandukanya kimwe kijana n'ikindi nushobora kubitandukanya kandi uko niko bimeze nkuko tuzi neza uko byari bikenewe mu minsi ya Mose yuko abantu bizera ivyo Imana yasaba ivyo Imana yari yaravuze nivyo abantu babwirizwa kwizera ni nako vyama bimeze mu bihe byose byari bikenewe yuko abantu bizera mu gihe runaka bakizera ivyo Imana yahishuye kandi kangere kavuga kandi hazokomari abantu abantu usanga bafata ivyimviro vyabo bakabifatanya n'ivyanditswe kandi ntibashobore kumenya yuko ivyo bintu bariko barishimikiza vyamaze gucika ukuri vyamaze kuba ibintu bizima biriko birashitwa namwe mu Imana cyo gituma mbere n'umwansi yaraje abwira Yesu aramubwira ngo haranditswe ariko igihe umwansi yavuga ngo haranditswe wari umutego yari yakoreje nabi ivyanditswe yabikuye mu kibanza cyabyo nicyo gituma uko niko byatangwe mu itongo rya Edeni yafashe ijambo Imana yari yaravuze maze arisobanura uko yishakiye umwansi uko niko ijambo ryataye akanovera karyo yariteje akanovera karyo kandi abantu bagumye bafashwe mu nsobanuro zabo bwite no mu nzira zabo bwite hanyuma bakagerageza gushikira agakiza gutyo ntibishobora kugenda gutyo Imana irafise inzira yaciye kandi umwami wacu yaravuze ati njyewe ndi nzira ukuri n'ubugingo ntawuza kuri data adaciye kuri jewe uko niko ibivuye kuri we bigarukana abantu kuri we ni ibintu bigenda bizunguruka bivuye ku Mana ijambo riva ku ntebe y'Imana maze rikadushikako maze rigashitsa icyatumye rirungikwa muri twebwe kandi ivyo biba rimaze gushitsa ugomba kw'Imana gashya risura ku Mana cyo gituma ijambo ry'Imana ryarungitswe hano mu Baroma gatatu murongo wa gatatu n'uwa kane Abaroma gatatu murongo wa gatatu n'uwa kane tuvuge iki naho bamwe batizeye mbega kutizera kwabo kuzohindura ubusa iby'Imana yizigiweko biragahera ariko Imana iboneke ko ari inyakuri niyo umuntu wese yoba ari umubeshi nk'uko handitswe ngo ejo twaravuze ku kuri kw'Imana kukuntu Imana ari inyakuri ukuntu Imana ari inyakuri kandi ivyo nitubitekeranya ko na gatoyi ivyo si bintu twokwirwa turaharira cyangwa ngo tubigire ku bibazo Imana ni inyakuri ubu rero hano ako kameremere k'Imana uko kuri kw'Imana gutuza kugaragara mu bugingo bwacu kandi kukaza muri twebwe kandi kukabaho no kuvuga yuko Imana ni nyakuri ivyo bihuye n'ivyo Petero yanditse muri Petero wa kabiri ngo tubwizwa kugirana gusangira kameremere n'Imana tubwizwa gusangira kameremere n'Imana nta bundi buryo dufise bwo kugira ngo dushobore gushikira ku ntumbero Imana ibwizwa kugaragara ko ari nyakuri nako tukaba abantu b'abanyakuri ubu rero ngira nsome ibindi byanditse kugira ngo dushobore kumenya yuko ivyo bintu bihuye n'ivyo turavuga muri Petero wa kabiri igice cya mbere umurongo wa gatatu igice cya kabiri n'igice cya kabiri cy'umurongo wa kane. Petero wa kabiri igice cya mbere umurongo wa kane. Ibyo byatumye aduha ibyo yasezeranye by'akabura rugero bihambaye cyane kugira ngo bibabere bibatere gusangira n'Imana kameremere kayo. Aha niho byose bihagaze. Igihe isezerano ry'Imana ryatangura gushika, Imana yavuganye na Aburahamu maze muhi isezerano, hanyuma Imana ivugana na Mose, igihe cyo gushitswa kwavyo kigeze. Byagenze gute? Mose n'abavugishwa n'Imana bose bacitse abasangira kameremere n'Imana, bacitse ukuri kw'Imana, ibintu bigaragara by'Imana, kubera ko ijambo ry'Imana ryari ryabaje ko mbere haranditswe ngo yabise Imana. Zaburi 82 ntagiye gishize twize kuri ibyo bintu. Umwami wacu yaravuze kuri ibyo bintu mutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana ku gice cy'icumi ngo abo ijambo ry'Imana ryaje ko biswe Imana, Mana ntoya. Si uko Imana yonyine ari yo kuri, oya, ahubwo nabo ijambo ry'Imana ryaje ko nabo bacitse ukuri kw'Imana hano ku isi, nabo bacitse ukuri kw'Imana bakiri ngaha ku isi. Nicyo gituma abavugishwa n'Imana biswe Imana ntoya. Rero umuntu yari gushobora kubara mu buryo bw'umubiri maze akavuga ati ujya ndamuzi. Ibyo ntacyo byahindura, ibyo nta kamaro byari bifise. Bajya abantu bari baramenywe n'Imana, kandi Imana yari yabahaye ijambo ryayo. Kubera ko bari bamenywe n'Imana, rero bari bazi n'Imana bakiri bazima, ijambo ry'Imana ryari ryarabaje ko imbere y'uko nabo baribwira abandi. Kandi aho naho nyine nta nzira zacu bwite zishoboka, ntizibaho. Inzira y'umuntu ku giti cyiwe mu bwami bw'Imana yama imuzanira akarambaraye, imukwegera akarambaraye. Kandi inzira y'umuntu bwite imutuma aca iruhande y'inzira y'Imana. Burya havuga urya Imana yavuganye nawe nyene, niwe ashobora kuvuga. Ushobora gushinga intahe n'urya yiboneye Imana mu bugingo bwiwe. Ujya yibona Imana mu bwingo bwe, niwe ashobora gushinga intahe. Atari ibintu abandi bavuze cyangwa baciyemwo muri icyo gihe ukaza kubishingira intahe, ahubwo vuga ibintu wenyine wiboneye, ushingira intahe ibintu wowe bwawe wiboneye. Yohana arashobora kuvuga ngo ibyo amaso yacu yabonye, ibyo amatwi yacu yumvise, ibyo amaboko yacu yakorakoye kubijanye na jambo w'ubugingo. Kandi ubwo bugingo bwarerekanywe turabubona, turabushingira intahe, kandi turababarira iby'ubwo bugingo budashira bwamanywe na Data wa twese tukabwerekwa. Si amajambo gusa, ni ukuri kw'Imana. Amasezerano yacitse ukuri. Ubwami bw'Imana si ibintu umuntu agerageza kwiyumvira by'amadini. Ubwami bw'Imana buri hagati yacu. Ubwami bw'Imana si ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa, ariko ubwami bw'Imana n'amahoro n'umunezero muri mwe muyera. N'amahoro n'umunezero biva kuri mwe muyera. Umwami wacu yaravuze ati ubwami bwanjye si ubw'iyisi. Abenshi bubaka ubwami bwabo mu bwami bw'Imana, kandi ivyo navyo ntibyari bikwiriye kubaho. Umwami ariko arubaka ishengero ryiwe, kandi ariko akoresha abantu bazana ijambo ryiwe kugira ngo bashobore guhuza n'ijambo ryiwe, maze nabo bashobore gukora ku bwamwe muwiwe, ashobore gukora icyatumye iryo jambo rirungikwa kandi ashitse kugomba kwiwe. Amasezerano y'Imana twayahawe kugira ngo ducike, tugira ngo dushobore guhunga iborero riri muri inosi, kugira ngo dusangire kameremere n'Imana. Nijyari dusangira kameremere n'Imana? Nijyari? Niyo amasezerano yatanzwe ashitse mu buzima bwacu, atari mu majambo gusa. Ibintu bibizwa kugaragara bikaba ukuri. kandi ibyo navyo biba aho amasezerano twahawe ariko arashika aho no duheza tugasangira kameremere n'Imana kandi nshaka yuko inyigisho ikomeye nitwayirangiza Imana ikeneye yuko ija yinjiza ishengero ryayo mukuri kw'Imana kuko uko niko ntakuka uko niko cishimikizo cacu ntidushobora kwishimira ibindi bintu byose si ibintu byo kuzana ikirere cyiza hano nkuko dushobora kubikora tubaye turi abantu bakerebutse tubaye turi abantu b'umwete twovyikorera ntidukeneye ibyo byose dushaka kwibonera Imana dushaka kuja mu kirere camwe mukivuye ku Mana kirere cy'ijuru aho yaba twebwe n'Imana dushobora kwiyumva neza kugira ngo ishobore gushitsa ivyo yagabiye gukora kugira ngo ishobore gushitsa ibiyihimbara ikirere cyiza aho abantu biyumva neza ivyo ushobora kubisanga ahantu hose sukubanegura ariko ni ibintu nabonye ubwiye mu ishengero runaka cyangwa ishengero ryigenga usanga abantu batangarira ibintu by'inyuma inkengeri abantu bavuza imibavu abantu bosa kuri bo ico cyangwa bakija mabuji kuri bo ico n'ikintu ico n'icyo kirere cyiza uyasuko bimeze umuntu wese arafite icyo yita ikirere cyiza gushika kuri paruwase ya nyuma n'ishengero rya nyuma ribaho ariko dushaka kandi dutegerezwa guheba icyo kirere cyiza twikoreye twebwe ubwacu ibyakozwe n'umwana w'umuntu Imana ikeneye gutunganya ibintu kubishaka nkuko biri mu ijuru muri uko kuntu Imana yatunganije ibintu muri icyo kirere cyiza kugira ngo ishitse ivyo yateguye yasezeranye ishitse ivyo yaseze ivyo ishaka ejo twarasomye ijambo ryo mu isezerano rya kera aho Uhoraho yavuganye na Mose akamubwira ati ngo numvise amaborogo y'abantu banje nabonye amarushwa yabo barimwo kuva yo gatatu nabonye amarushwa yabo kandi kubwivyo nico gituma Uhoraho yavuze ati nimanukiye jewe nyene kugira ngo ndabakure ndabibakuremwo ndabasohore ndababakuremwo ariko bakundwa ishengero ry'umwami litegerezwa gusohoka mu bintu byose ariko ntirizosohogwa n'inkomezi za gisirikare cyangwa inkomezi wewe na jewe dushobora gukoresha ariko bizokorwa na mwe mu wanjye niko Uhoraho nyine ingabo agize icankenerwa rero nuko mwe mu w'Imana akora kandi ntidukwiye kubura kubibona cyangwa kubyumva kuko muri buri kanguro muri buri nyigisho ibintu byose bibaho biba biherekejwe nimwe mu runaka mu bintu byose bivuga abari mwemera inyuma y'ivyo bintu kandi nimba ari mu madini iba ari mwe mu yidini ariko rero mwe mu zidini zisa naho mengo ziragororotse naho zisa zisana na mwe mu w'Imana naho bise bisana na mwe mu w'Imana mwe mu yera aturongorera mu ijambo araduhishurira ijambo kandi tugaca tubona kandi tukabona yuko tukamenya inzira Imana ishaka kuturongoramwo turazi yuko mu minsi ya Yesu mu gihe cya Yesu abantu benshi mbere abantu bose bari abanyedini bose barigisha ivyo bonyene bari barahawe nk'inyigisho uko urungano rwagiye rukuranwa ubwo nyene hari ikintu gishasha cyace gitangura kandi icyo kintu gishasha cyatanguranye n'ugushitswa kw'ivyanditswe amasezerano nayo yaracitse ukuri yaragaragaye abukuri nimba byanditswe ngo ivyagezwe n'abavugishwa n'Imana vyabayeho gushika kuri Yohana kandi ko kuva ico gihe ko ubwami bw'Imana buvugwa ivyo bisigura iki Luka 15:16 kuva icyo gihe inkuru z'agakiza zacitse ukuri ubwami bw'Imana abantu barashoboye kwinjira mu bwami bw'Imana babuniganira kandi bwaravuzwe maze umuntu wese kugira bwinjiremwo yabunyakurisha ubuhizi kugira ngo yinjire mu bwami bw'Imana ubwami bw'Imana aha ntibashaka kuvuga ukunigana kumwe tumenyereye gusanzwe ubwami bw'Imana si ikintu ushobora gusohora cyangwa gusohokamo nka kujya umuntu asohora amaboko akishije mu mpuzu ariko mu kubwinjiramo tubwinjiramo dukoresheje ubuhizi nk'uko byanditse mu gitabo cy'uwavugishwa n'Imana Yesaya ku gice cya 40 Yesaya 40 no muri Maraki 3 ngo ijwi rirasemera mu bugaragwa ngo nimutegure inzira z'uhora musendere inzira z'Imana yacu ivyo jambo ryarashitse Yohana Umubatizi yari ikintu kizima kigaragara kuri nosi kwari ukuri kw'Imana ubutumwa yazanye ubutumwa yagenze kwari gushitswa kwari no sezerano Yohana kwari gushika kwari no jambo ngo nimutegure inzira z'uhoraho mu bugaragwa no muri Maraki 3 ngo ehenzo ntumye integuza imbere yanjye azontegurira inzira Maraki 3 murongo wa mbere nuko vyatanguye atari kubera ko umuntu yabishatse ariko kubera ko Imana yari yabisezeranye kandi ko yabishaka Imana yari yavuze ivyo Imana ishaka irabisezerana kandi ijambo ryayo niryo ryari ryacitse ukuri ngaha ku inosi mu buryo bw'isezerano rishitse ariko isezerano ryacitse ukuri ryaragaragaye Imana yabitanze nk'amasezerano mu byanditswe hanyuma byarashitse kuri inosi maze Imana gukishobora kwandika inkuru z'agakiza ni nako bimaze kuri twebwe twese umwami yaduhaye amasezerano ariko iyo amasezerano ahawe umwana w'Imana ahawe amasezerano ahawe umwana w'Imana mu bwinshi bwayo abwirizwa gushika ariko rero bikwiye yuko isezerano rimwe rya mbere ribanza gushitswa iryo sezerano naryo ayandi yose yenenako iki kintu naje twaracyerekanye ku mucyo w'ivyanditswe hari sezerano rimwe gusa gitwa ngo ni sezerano rya data kandi iryo naryo ni sezerano ryo kuzuzwa mwe muyera ni sezerano rihabwa umuntu ku giti cyiwe ni sezerano rya buri mwana w'Imana wese ritangwa kandi rishobora kwishuzwa na buri mwana w'Imana wese kandi iryo sezerano riri imbere yacu kandi Imana ikeneye ni ryacu Imana ikeneye kurishitsa kugira ngo ayandi masezerano yose ashobore gushitswa nimba ivyo bidashobora kuba twoba tugikeneye kubanza kwigishwa kandi igihe kirekire ariko inyigisho yose yogumara amajambo gusa tutabanje kuronka mu buzima bwacu icyo kintu kidasanzwe kandi nyamukuru icyo kintu cya mbere nico ishengero ryubatswe ko iryo sezerano niryo ni sezerano ariko gitegerezwa kugaragara mu buzima bwacu rigagira icyo rikoze mu bugingo bwacu murazi yuko inyuma ya twese turazi yuko inyuma y'umunsi wa Pentecote igihe mwemu yera yasukwa Petero yaravuze yuzuye mwemu yaravuga ati nimwihane maze umwe wese muri mwebwe abatizwe mu izina ry'umwami Yesu Kristo kugira ngo ababarirwe ibyaha byiwe kandi muzohabwa ingabire ya mwemu yera kandi muzohabwa ingabire ya mwemu yera nta n'umwe yari akenewe kwirirwa arasenga canke kurindira kugira ngo ibintu bishobore kuba nta n'umuntu n'umwe yari akenewe kwirirwa ararindira kuko nk'uko ukubambwa ukuzuka no kuduga mu ijuru vyabaye ni nako n'uguswa kwa mwemu yera cyabaye ikintu cyari kigize inkuru z'agakiza kwabaye ukuri kw'Imana kwabaye ukuri kugaragara mwemu yera yaramanutse kandi tubwirizwa kuvyakira mu kwizera tukamenya yuko mwemu adakeneye kwirwa arasukwa uno munsi ahubwo yaramaze gusukwa uko niko bimeze nkuko byari bimeze mu isezerano rya kera amasezerano yose yaraba ibyukuza kwa Mesiya ayo masezerano yose yarashikijwe kandi yarashoboye gucika ukuri natwebe turashobora kuvuga tuti twabaza ikibazo tuti mbega turindire uwundi oya twaramenye ko muri Yesu Kristo Mesiya ibyavugishijwe byose muri Bibiliya byavuga ku mucunguzi byarashoboye gushika muri we kuhere ku cya mbere gushika ku cya nyuma kuva ku kuvuka kwiwe kuva ku gusamwa inda gushika ku kuzuka no kuduga mu ijuru amajambo y'Imana yose yarashikijwe mu mwami wacu n'umucunguzi wacu ayamuraba yose yarashikijwe ibyo bwirizwa kutwereka yuko amasezerano yose y'Imana yose amasezerano yose y'Imana ari ego kandi ari amen rye jambo y'Imana nyene rye jambo nyene ririmo amasezerano yose avuga ku mucunguzi kandi yashikijwe muri we muri rye jambo nyene niho hari amasezerano yose kubw'abacunguwe mu kwizera tudashizemo ibyiyumviro by'abantu ariko mu kuza gusa mu nyonga z'Imana tukaza tugahagarara mu masezerano ari mu byanditswe muri icyo gihe nayo azoshitswa kuri twebwe abana b'Imana kuko ibyanditswe ntibishobora gukurwa ntibishobora kuvaho na twebwe biraturaba ntibishoboka yuko Imana ikuraho ibyo yasezeranye kuvyumvira gusa kiba ari icyaha kwibaza yuko Imana ishobora gukuraho isezerano ryayo kiba ari icyaha Imana niyo kwizigwa ku ijambo ryayo niyo kwizigwa mu bantu bayo irazi ibyo yavuze imbere yuko binasohoka mu kanwa kayo imbere yuko ivyo yiyumviriye ibivuga ibibizi twebwe dukeneye gushira ku ruhande ivyumviro byose ivyumviro byose tubera intambamye dukeneye kwishira ku ruhande maze twegera Imana tumeze nk'abana tumeze tuyegere tumeze nk'abana bato tutameze nk'abantu b'abanyamahanga cyangwa abantu basegereza ariko tuyegere tumeze nk'abana b'Imana tumeze nk'abahungu n'abakobwa b'Imana baje kugira ngo bahabwe ibyasezeranywe kugira ngo duhabwe ibyadusezeraniye ntibikene kwiyo turakekeranya Imana ni nyakuri mu byikora byose iragororotse mu nzira zayo zose iragororotse mu nzira zayo zose ntizigere twima ibyiza dukeneye icyo rero umwami wacu ashaka nukumva ko kama ko gutakamba kavuye mu bwingo bwacu ikeneye kumva icyo gutakamba kwacu mu mitima yacu bivuyibwira mu mitima yacu dushobore kugeraho tuvuga tuti mana yo kwizigirwa turizera ivyo wavuze mu ijambo ryawe tuje imbere y'inyonga zawe turi nk'abantu bawe turi nk'abantu turi abantu bawe kandi turagushimiye kubw'isezerano ryose wadusezeraniye ni twebwe amasezerano araba na yacu ukeneye kuyagira mu buzima bwacu ukeneye kuyagira mazima mu buzima bwacu ukeneye ko tuyashikira ukeneye ko dushikira ibyo wamaze kuduha ese yaba twoshira ku ruhande ese twoshira ku ruhande ibyiyumviro byacu tukabishyira ku ruhande ku bintu byose bitagenze nk'uko Imana ibishaka maze tukaza imbere yayo tukiyugurura tukugurura imitima yacu tukavuga tuti mwami wo kwizigirwa dukeneye yuko wiyishura maze ijambo ryawe rishike muri twebwe kandi biciye kuri twebwe ivyo bizogenda gute bizogenda kujya vyagenze mu isezerano rishasha kumwe n'umucunguzi wacu kuko niwe vyatanguranye nawe umukiza wacu ijambo ry'isezerano ryashitse ku matwi ya Mariya ryaguye mu mutima wiwe maze aragizera mwe muyera acyaza kuri we maze ubushobozi bw'isumba byose bumutwikiriza igitutu. Hajya nta bintu byo kunigana cyangwa byo gutakamba cyangwa byo kurinda kwigora, oya, kwari ukwizera gusa ijambo ry'isezerano, atari ukubyumvisha amatwi gusa y'umubiri ariko kuryakira mu mutima, kwakira ijambo ry'isezerano mu mutima wiwe. Inyishu rero yaciye iba ngo harahire wowe wizeye, nicyo gituma ab'ibihe byose bazonyita umuhirwe. Harahiriwe wowe wizeye, heraba ab'ibihe byose bazonyita umuhirwa. Kandi uko niko bimeze, ukwizera tugire nk'ukwizera kumwe kw'abana. Ukwizera n'ukumenya neza mu mutima wawe yuko iby'Imana yavuze ari ukuri, nka kujya umwana ameze. Ukwizera n'ukwemera ikintu byina mu mutima wawe udakekeranya iby'Imana yavuze. Byanditse mu Baheburayo 11, ukwizera n'ukumenya rwose ibyiza igihe udakekeranya ngo ntibizoba kandi bitabonwa, ariko kubitumenyesha ko ari iby'ukuri. Ibitabonwa niko kubitumenyesha ko ari iby'ukuri. Ego ku Mana, ego ku ijambo ryayo, ego ku masezerano yasezeranye. Ukwemera ikintu bivuye mu mutima, kandi uko niko dukwiye kuza tumeze mu mitima yacu, tukaza imbere y'inyonga z'Imana. Kandi nta kindi kintu dusura gukora ariko turareka Imana akaba ariyo ikora, tukabishyira byose mu maboko y'Imana. Mariya yakoze iki? Hana kimwe yakoze, yaretse gusa ijambo ry'isezerano, yumvise ijambo ry'isezerano maze arareka ririnjira gushika mu mutima wiwe. Yaciye ryinjira gushika mu bugingo bwiwe, mu mutima wiwe, ibyina mu mutima wiwe. Nico gituma munyuma yahavuye avuga ngo, yaravuze ati ngo umutima wanje unezererewe Imana umukiza wanje. Ntiyavuze ngo munwa wanje cyangwa ngo iminwa yanje, ahubwo yavuze ati umutima wanje unezererewe Imana umukiza wanje. Umutima wanje unezererewe Imana umukiza wanje. Byari byagenze gute? Ijambo ry'isezerano ryari ryaguye mu mutima wiwe nk'urubuto. Ijambo ry'isezerano nk'urubuto ryari ryaguye mu mutima wiwe, kandi ni ibintu yari yarateguriwe. Ntiyari akeneye kwirirwa arasenga ngo wewe Mana ngo unyuzuza mwemu wawe yera, ngo wewe Mana ngo ubushobozi bwawe nibuze kuri jewe. Oya, yaciye atangura guhimbaza, yaciye atangura kunezerwa ngo umutima wanje ngo unezererewe Imana umukiza wanje. Mutima wanje unezererewe Imana umukiza wanje. Aho niho hari ibanga, aho niho hari ibanga. Ntidukeneye kwirirwa turandika ibitabo kuri ibyo bintu, icyo dukeneye gusa ni ukubifata mu kwizera. Buri sezerano ryose wakiriye mu bugingo bwawe ukarifata nk'ukuri kw'Imana, muri icyo gihe ntukeneye kwirirwa urashyira mwutwigoro cyangwa ngo wirigwe uratakamba cyangwa ngo ukubite hasi cyangwa ngo ubanze kunyiganza intebe. Oya, icyo ukora gusa ni ukuduza ku Mana no ku ntebe yayo ishimwe, bivuye ibyina mu mutima wawe. Ukaduza ishimwe, ukanezererwa mu Mana, kuko kujya kumuzanira amashimwe kibari kigaragaza ukwizera ufise, ukwizera kuri byina mu bugingo bwawe. Kandi uko kwizera kwa kwashizwe muri wewe kubw'isezerano wahawe. Ukwizera kuzanwa n'ibyo twumva, ibyo twumva byo mu ijambo ry'Imana. Kandi mu ijambo ry'Imana harimo amasezerano yose, kandi amasezerano yose ni ego kandi ni amen. Niba tuyizera nk'uko yanditswe, kubera ikintu turinda kugishyira mu twigoro, kubera iki turinda gutakamba turinda kwigora mbega ukwizera gushingiye ku twigoro twanje n'utwawe canke tubwirizwa kugira utwigoro runaka ahubwo munyu musanga turiko turabuza ko mwe mu w'Imana akora dushize mu twigoro twacu mbega leka ndababaze mbega nuko bimeze mbega nuko bimeze leka ndababaze ikibazo mbega twoba dushaka gufasha Imana mu gushira mu twigoro twacu ahubwo mu gukora gutyo twasanze turiko turayibuza gukora twabereye twatumye Imana iburu kwikora twebwe ubwacu twashatse kugira icyo twikoreye duca tuyibuza gukora kandi ivyo Imana ntibishaka Imana ikeneye yuko umwe wese ahabwa ibyo akwiriye guhabwa biciye mu nzira y'ukwizera ataruko wewe canke jewe tugira icyo dukoze ariko ako kibe icyo Imana ikoze muri wewe no muri twebwe abavugishwa n'Imana bari abantu ki Aburahamu yari umuntu ki Isaka Yakobo bari abantu ki Mose yari umuntu ki nabajya abantu b'Imana bose bari abantu buntu nka wewe na jewe ariko bari abantu ijambo ry'Imana ryaje ko mbega bari bafise iki kugira ngo hagire n'isezerano rimwe rishika biciye kuri bo niki kibari bashobora gukora kugira ngo n'isezerano rimwe rishobore gushika ijambo ryavuzwe ryari ryamaze gucika ukuri kw'Imana maze igihe gishitse iryo jambo ryarashoboye gushitswa kandi uko niko bizogenda gushitsa ku isezerano rya nyuma Imana yasezeranye mu ijambo ryayo gushitsa kugushika ku isezerano rya nyuma bizokwama bimeze uko nyene ibintu byose tuzobihabwa mu kwizera ibintu byose tubishikira mu nzira y'ukwizera mu baheburayo igice cya gatatu ahavugwa ibya Abisirayeli haravugwa yuko batashoboye gushikira intumbero kubera ko batashatse kubishikira biciye mu nzira y'ukwizera nibaza yuko nza gushobora kubona icyo cyanditswe ntibashatse kubishikira baciye mu kwizera ahubwo bashatse kubishikira mu nzira zabo bwite nibaza yuko byanditswe mu baheburayo ntibashoboye kubishikira baciye mu nzira y'ukwizera ubona uwo murongo ace awumbarira reka ndabe hano reka nsome rero Abaheburayo igice cya gatatu umurongo wa Abaheburayo gatatu umurongo wa 18 umurongo wa 19 ni bande yarahiye ko batazoshika mu buruhukiro bwayo sabatayumviye kandi tubona ko batashoboye kubushikamwo kuko batizeye turabona yuko batashoboye kubushikamo kuko batizeye ariko rero hari ikindi cyanditswe aho bino bintu bivugwa neza kurusha hano kuko Abisirayeli ntibabironderanye ukwizera babirondeye bakoresha ibikorwa byabo turabona mu baheburayo igice cya kane umurongo wa kabiri kuko natwe twabwiye ubutumwa bwiza nkabo ariko ijambo bumvise ntiryabagiriye ikimazi kuko ritavanzwe n'ukwizera mu mitima y'abaryumvise uyu ni wo murongo nariko ndarondera abaheburayo kane umurongo wa kabiri kuko natwe twabwiye ubutumwa bwiza nkabo, ariko ijambo bumvise n'iryabagiriye ikimazi kuko ritavanzwe n'ukwizera mu baryumvise. Bo bashatse kugira icyo bakoze nkuko byanditswe mu Baroma igice cy'icyenda 32. Imana munyuma yarabagiye iti ngo igihe nabasohora nabakuye muri Egiputa hari ibimazi n'amashikanwa nabasabye. None ivyo mwabihaye nde? Ninde mwabihaye? Nibaza ko byanditswe muri Yesaya igice cya mbere. Abantu bama bakeneye kugira icyo bakoze aho kureka ngo Imana barigire ikikoze. Inzira y'ukwizera niyo nzira yonyine umuntu ashobora gucamwo igashika, kandi umwansi iyo ntashobora kuyishikamwo. Ntitwizera ikintu icyo ari cyo cyose, ahubwo twizera ijambo ry'umwami. Twizera kandi amasezerano asezeraniwe kino gihe, kandi nicyo gituma Imana yitwararitse ijambo ryayo kugira ngo ishobore kurishitsa. Bakundwa, twebwe dutegerezwa nk'ishengero, dutegerezwa guhagarara imbere y'umuhigo uri muri kino gihe. Kandi ntimwibaze ngo nindabwirizwa kubikora. Nimwibaze ngo mbega none twaba dufise bene data bashobora kubikora koko? Oya, suko bimeze. Ntamwe data numwe ashobora kubikora, ashobora kugira icyakoze. Ni nacyo gituma dushobora kugira ivyizigiro vyose byacu tukabishyira mu Mana. Nicyo gituma twizigiye Imana. Nimba twari dufise abantu twashobora kugirira icyizere, iyaba twari dufise abantu dushobora kwitega yuko bagira icyo bakoze. Muri icyo gihe mwumva twaba tukikeneye ko Imana idufasha. Mbega mwumva byo babikeneye yuko twa turahagarika umutima twibaza ngo Imana izovyitwararika, kandi ubwacu twifitiye imigambi yacu dushaka gushyira mu ngiro. Oya, Imana irafise umugambi wayo, kandi uwo mugambi wayo niyo yonyine irikira gushyira mu ngiro. Kandi ikeneye yuko twebwe nk'abantu bayo yuko tuzamura ijwi ry'umubabaro, akamo k'umubabaro, tugatakambira umwami Imana tukamubwira tuti mwami twumvise ijambo ryawe, mwami twarayakiriye nk'isezerano mu bugingo bwacu, turagushimiye kubona waravuganye natwe, ego kubona utatwibagiye, kubona utadusuzuguye, ahubwo waraturavye, waratubonye, ntiwatwibagiye. Turagushimiye kubona kumwe natwe, kubona kumwe natwe uzoshobora gushitsa ivyo wagabiye, uzoshobora gushitsa imigambi yawe. Mwami ehera abaturi imbere yawe, nudukoreshe ivyo ushaka, nudukoreshe ibiguhimbara, ubikore muri twebwe, nudukoreshe ibiguhimbara nkuko Mariya bivuze akavuga ati ndumugurano w'umuhoraho, ndumugurano w'umwami, nibimbere nkuko ijambo ryawe riri. Turi mu biganza by'Imana yacu, byose nibibe kuri twebwe nkuko nawe yabivuze, nkuko yabivuze. Mbega Imana yavuze iki? Yama ivuga, ya mitanga amasezerano mu ijambo ryayo. Iyo rero amasezerano atanzwe, nimba nk'isezerano ryavuzwe rivuga ngo Imana izoturungikira Eliya wavugishwa nayo mbere yo kwa munsi uhambaye kandi uteye ubwoba ushika, maze imitima y'abana b'Imana ko izogarukanwa ku mitima ya ba data nk'iyo ba data bari bafise kera, ibyo bisigura yuko ari kugaruka ku ntango, bisigura yuko ari kugaruka ku kwibonera Imana mu buzima bwacu, nka kumwe vyagenda ishengero ryo mu isezerano rishasha ryatangura mu byakozwe n'umwaka kabiri. Abagabo, abantu bizeye ijambo ry'Imana nk'isezerano, maze bakaritwara mu mitima yabo, bitebuka ivyo bintu bategerezwa kuvyibonera nk'ukuri kw'Imana, no kuvuga babwirizwa kuvyibonera bishitse, iryo sezerano bakaribona rishitse, bategerezwa kuvyemera mu mitima yabo bakavyibonera. Sinzi nimba nabivuze neza uko nabwirizwa kubivuga. Buri sezerano ryose ry'Imana biciye mu gushitswa kwaryo riba ricitse ukuri. Igihe havugwa uruvyaro rw'umugore luzofyonyora umutwe wa yanzoka, iryo ryari sezerano. Ariko ku Mana iryo sezerano riba ryamaze kuba ukuri ku Mana. Naho tuba tubirabibona biba byamaze gucika ukuri igihe gishitse. Muri icyo gihe turateba tukabibona iryo sezerano rishitse. Turamaze kubona igice kinini cy'ivyo Imana yasezeraniye kandi yageneye kino gihe. Tumaze kubona byinshi mu byo Imana yageneye kino gihe kandi yasezeraniye kino gihe. Ibisigaye navyo nyene tuzobibona niba tukiri ku isi, niba tukiri bazima gushikaho umwami wacu azozira, nimba tuzoba tukiri bazima aho umwami wacu azozira, kugira ngo dushobore guhindurwa, imibiri yacu ishobore guhindurwa. Uko biri kose azoba hari habizera bazoba ari bazima aho umwami wacu Yesu Kristo azogarukira, bazoba ari byabona bizima, bazoba ari ukuri kw'Imana. Abantu bazoba ari gushitswa ku isezerano ry'Imana, gusha kwizamugwa. Kandi ivyo navyo kizoba ari gitondo ciza cyane, kuzoba ari ukuri kugaragara gufadika. Imva zizokugurugwa maze abasinziriye muri Kristo bazozuka, natwe abasigaye ari bazima, twebwe tuzoba dusigaye turi bazima, tuzohindurwa maze twese hamwe turi kumwe nabo duce tujanwa gusanganira umwami mu bicu. Ivyo ku Mana vyaramaze kuba ukuri. Ariko bakundwa, nifuza yuko, nshaka yuko tugirirwa ubuntu imbere y'Imana, maze dushobore gutandukanya uko kuri uko ari kubiri. Dushobore gutandukanya ibiva ku Mana vyose, ibintu bihoraho, ibintu vyukuri bihoraho, ibintu vyukuri bihora biba bidashira, tubitandukanye n'ibintu bishira, tubitandukanye n'ibintu bimfise igihe gito, tubitandukanye n'ibintu by'abantu. Kandi nicyo gituma bifise intango kandi bikagira niherezo, kuko ari iby'abantu. Tuvuze mu mvugo y'abantu, ivyo ko ari bibiri n'ibintu bibaho, biri bibaho. Ni ukuvuga Imana wa mugwanizi, ubugingo n'urupfu, ijuru n'ukuzimu. Turashobora kubana tukavuga byinshi kuko ni byinshi cyane. Ibyo ko ari bibiri byose turazi uko ari ibintu bibaho, n'ukuri kwa bukuri n'ikinyoma. Hari ibintu byinshi dushobora kwandika, ibintu byinshi, ijoro n'umurango, umucyo n'umwiza. Hamari ibintu bibiri bibangabanganywe, kandi byo uko ari bibiri navyo nyene n'ukuri. Hagati y'ivyo bintu bibiri haba hari intandukano rinini cyane, nk'uko ijuru ryitanguye isi. Muri byo harimo ibifise intango. Ni munkundire nk'akarorero mvuge kuri Lusiferi, mvuge muri kano kanya Lusiferi yararemwe. Lusiferi yaratanguye afite intango, ariko Imana yo iva mu guhoraho ikinjira mu guhoraho. Imana ntigira intango, ntigira niherezo. Nicyo gituma kandi twaragiriye ubuntu bwo gushobora gufata ibintu by'Imana tubifata nk'ishimikizo cyacu. Uno munsi turafise ibyo kwari bibiri, ubugingo n'urupfu. Ariko wavugishwa n'Imana Yesaya yarabivuze yuko ati ngo urupfu azorumira miyonzwa gushitsa ibihe byose. Isaya 55:8. Warupfuwe, uruboyi rwawe ruri hehe? Warupfuwe, intsinzi yawe iri hehe? Ivyo byose ni ibintu byukuri, ariko bifite igihe bizomara, bifite igihe bizomara. Ariko twiboneye ubuntu bw'Imana muri twebwe, tukabona yuko iby'Imana ari ibintu bihoraho, nk'uko byagaragaye muri Kristo. ibyo bintu bishoboye kwinjira mu buzima bwacu muri icyo gihe natwe duca ducika ibyaremwe bisha kubwiwe muri icyo gihe rero ibifise igihe gito nta gaciro tuzobiha ibimara igihe gito ntituzobiha agaciro kurusha ibihoraho uko niko ibifise intango byose bizogira iherezo harabayeho igihe urupfu rutari ruriho urupfu ntigwari ruriho hanyuma ijambo ry'Imana riravuga riti umunsi uzokirya ko uzopfa icyaha urupfu ingwara ivyo vyose izo ngorane zose zaragize intango ntidushobora kwirengagiza ibyo bintu birahari ariko si byo cyishimikizo cyacu twebwe ntituraba ku bintu bishira kuko twaramenye yuko Imana ari nyakuri kandi ko wa mugwanizi nawe ari umubeshi ibintu byose bibi ni binyoma bivuye kuri wa mugwanizi ariko nibintu biriho ariko ibindi navyo nibintu tubwirizwa gufata nk'ahari ukuri ukuri kw'Imana tubwirizwa kwakira tukagufata nk'ahari ukuri kuko Imana ni nyakuri Yesu Kristo yari ukuri kw'Imana yari Imana yagaragaye mu mubiri nticyari cyiyumviro gusa oya byari ibintu bizima yari cyari ikintu gifadika Yesu Kristo yaragendagenze kw'inosi yari ukuri kuzima niwe Mana y'ukuri kandi akaba n'ubwo budashira kuko umwami wacu yaramaze kunesha inkomezi z'umwiza zose yaragiye ashika ikuzimu maze ku munsi ugira gatatu arazuka si urupfu rwiwe gusa ahubwo n'inzira yiwe amanuka aja ikuzimu kwari ukuri nicyo gituma insinzi yiwe ku rupfu ari ukuri iyo ataja gupfa ubugingo kuri twebwe ntibwo bari ikintu dufise tuzi neza ko dufise ariko kuba yarapfuye kandi urupfu rukaba rwaramizwe n'ubugingo muri icyo gihe rero twebwe twese yaduhaye ubugingo budashira nk'uko yari yarabisezeranye rero dushaka yuko rimwe risa dushaka gufata iby'Imana tukabishyira mu kibanza cya mbere dufate ukuri kw'Imana tugushire mu kibanza cya mbere maze turabe ku bintu bitaboneka tubwire Imana tuti mwami numfashe uko biri kose numfashe nshobore kuraba ku bitaboneka nshobore kuraba ku byo wasezeranye no ku byo wavuze haranditswe kuri Aburahamu ngo ntiyakekeranishijwe n'ukutizera ntiyaravye ku mubiri wiwe wari akaheze naho umubiri we warakaheze ntiyaravye ku mubiri warakaheze ntiyemeye ngo ahendwe n'ibintu by'ibinyoma ariko yaravye kure kuko yarafite ibimenyetso bimwerekana ko ari umuntu ashaje umubiri wiwe wari akaheze ariko none ivyo bihuriye he n'isezerano ry'Imana akenshi by'umubiri tubona bitubesha ndishobora kuvuga yuko atari ibyo ndishobora kuvuga ko atari ibyo ariko nitugarukira ngaho ariko turaba ku Mana kandi tukaraba kuvya sezeranye kandi nitwemera ngo dukekeranishwe n'ukutizera ahubwo duca tugenda tukaja ku ruhande rw'Imana tukaja ku ruhande rw'iby'Imana yasezeranye tukaraba ku byo yakoze n'ivyizokora bakundwa tugeze mu ntango y'igihe cya nyuma igihe cya nyuma kigiye gusozera Imana niduhe kuyibonera mu buryo bw'indengakamere nk'uko vyagenze mu ntango nk'uko vyagenze ku ishengero rya mbere nk'uko tubisoma mu byanditswe vyera nk'ishinga ntahe mu buryo buciye bugufi, mu buryo bwiyoroheje, ariko ku buryo ibyo bintu bizoshobora gusiga amakanda y'umugisha w'Imana. Abantu bumvise ijambo ry'Imana maze barakira amasezerano y'Imana mu mitima yabo, abo nibo bashobora kunezererwa Imana, bakaza imbere y'Imana buzuye umunezero. Ntituza nk'abantu basegerereza, kuko abantu basegereza umuntu ashobora kubashibura akabirukana, ariko tuza nk'abo mu nzu y'Imana, tuza nk'abo mu nzu yayo, tuza nk'abahungu n'abakobwa bayo bavuke mu nzu yayo. Twebwe turi mu bwami bw'Imana, turi iwacu mu bwami bw'Imana, twebwe twashyizwe mu bwami bw'Imana. Amasezerano yose y'Imana ni ego kandi ni amen mu bwami bw'Imana, kandi ibyo bigahesha icyubahiro Imana biciye kuri twebwe. Mbega none dushaka iki? Ni giki dushaka kugira ngo kibari cyo kije imbere? Jewe mvunovuga nti nshaka ko ikije imbere ari ivyo Imana yavuze gusa. Ayo masezerano ari muri Bibiliya turayafise mu mitima yacu, tuyatwaye mu mitima yacu, turayizera ibyina mu mitima yacu, maze tukavuga tuti mwami umutima wanje uraguhimbaza, umutima wanje urakunezererewe mukiza wanje, kuko waravye ubufafara bw'abantu bawe. Bega mwibaza yuko hoba harigeze kubaho abantu basuzuguritse bangana n'abajya abantu amasezerano yashitsemwo, bajya abantu amasezerano yashitse muri bo bari abantu basuzuguritse? Mwibaza yuko hoba hari abantu mu gihugu bari basuzuguritse nk'abajya abantu amasezerano yashoboye gushitwa muri bo? Mwibaza yuko koba harabayeho umuntu kuri ino si yabayeho yoba yaraciye mu bintu bigoye, yoba yarababajwe nk'uko umwami wacu yababajwe? Yari umuntu abantu bose bumva badakeneye kuraba, yari umuntu adafite ishusho nziza cyangwa ikundiro, yari umuntu atamuntu yifuza kumuraba kabiri. Ariko uko biri kose yari ijambo ryambaye umubiri. Bakundwa, urubanza rw'abantu, urubanza abantu bashobora guca ruca kure rwose, naho rusa rusana n'urubanza rw'Imana. Imana nirabe ubufafara bwacu maze itugirire ubuntu, maze ijambo ry'isezerano ishobore kurishira mu bugingo bwacu. Hanyuma rero ikizova muri ivyo bintu kuzobe gushima Imana bivuye bwina mu mitima yacu, dushobore kunezerwa dushimire umwami wacu, kubera ko twizeye amajambo y'isezerano kandi tuzoyabona ashikijwe ku bw'ubuntu bw'Imana. Sinzi Imana ukuye muri iyo nzira, nzi Imana nk'aho ari Imana yo kwizigirwa, Imana y'ukuri ihagaze ku byo yasezeranye kandi bishitsa mu bantu bayo ku bw'ubuntu bwayo. Izina ryayo nirihabwe icyubahiro. Amen. Duhaguruke dusenge. Mana yo kwizigirwa, tuzanye imitima iciye bugufi n'imitwe yacu tuyubitse imbere yawe, tuje imbere inyonga zawe zera, turagushimiye bivuye mu mitima yacu kubw'ijambo ryawe rikomeye ry'ubushobozi, kubw'ijambo ryawe mwami. Mbega n'igiki kindi twoshobora kukuzanira? Tukuzaniye amashimwe kandi tushize hejuru izina ryawe ryera, kuko ni wewe kuri konyene kuzoguma ari kuzima, kuzohora ibihe bidashira. Ibindi bintu byose tuzi ko ari byo bizovaho, bizokurwaho, ariko wewe uruko wari uri kuva ku ntango kandi ni kuzokwama gushaka ku iherezo. Nuhabwe icyubahiro, ewe Mana ihambaye, buri munsi nuhabwe icyubahiro. Wewe udufasha ukuboko ni wewe mutabazi wacu mwami ndushobora kwifasha twebwe ubwacu mwami nta na kimwe dushobora kwiha ariko watubereye imfashanyo ntidushaka kugira icyo dushitse ko ntidushaka kwijyana turazi kugendera imbere yacu nako twagukurikira niwe udutabara buri mwanya niwe uduha ibyo dukeneye niwe uduha ibyo dukeneye byose ntituzi ibitubereye ariko mwami wewe urabizi kandi iyo mana niyo yadukijije kandi wewe uhoraho imana ni wewe ushobora no kudukiza urupfu mwami turaguhesha icyubahiro turagushimye tuzanye imbere yawe imitima iciye bugufi n'imitima iciye bugufi turi imbere yawe nk'abantu bawe turi imbere yawe nk'ishengero ryawe abo wahamagaye muri ino minsi uduhamagaye ijwi rikomeye ry'uhoraho mwami natwe tuje kugira ngo twumve kuko tuzi yuko ufise ibyo ushaka kutubwira kuko waravuze mu minsi yacu uravuga uti nkoraniriza abantu banje kandi abantu bawe twakoranye iyo abantu bawe bakoranye niuheze ukavugana n'abantu bawe kuko nta muntu n'umwe ahamagara abantu ngo bakorane hanyuma ngo ace ababwira ikintu kitari gikenewe kuvugwa ariko wewe uravugana natwe mwami uciye mu ijambo ryawe ukagaragaza ijambo ryawe ntirishobora gukurwaho turagushimiye bivuye mu bwina bw'imitima yacu kubw'ijambo ryawe muri kino gitondo mwami wiciye mu ijambo ryawe wavuganye natwe cyane mu buryo buteye igomwe cyane ijambo ryawe ni mwemu kandi n'ubugingo haleluya ewe mwami esi choma tukakira ijambo ryawe kandi ntiturigwanye ntitugwane naryo ntiturishibure mwami tugirira ubuntu mwami nutugirira ubuntu twese mwami kugira ngo dushobore kugura imitima yacu kugira ngo ijambo ryawe mwami lishobore gufata ikibanza cyose kandi dushobore kugizera kandi tukugirira icyizere niwakire ishimwe niwakire guhimbazwa niwakire ishimwe n'icyubahiro haleluya izina ryawe ryiza izina rya Yesu nirishimwe haleluya amen amen.